mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije aho muri hose kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Ibyo gukinga ibiza ngai murazi gushika no munsi ntariteko tugira rijejwe ibyo gukinga ibiza cyangwa dukutabara aho byashika.
Uwo ni Ntemako Antoine, ni umukuru w'igipolisi kijejwe gukinga impanuka mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Turabararitse, mube hafi ya radio yanyu. Amakuru rero yerekeye u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kiri muri bitatu bya mbere bikennye ku isi, naho Abarundi babiri kuri batatu babayeho mu bukene bukabije. Ibyo biri mu cyegeranyo cy'ishami rya ONU rireba ibijyana n'iterambere ku isi ariryo PNUD. Leta y'u Burundi imenyesha ko igiye kwifashisha iyo mibare mu gusaba abayifasha kongera ingufu mu bikorwa by'iterambere no kurwanya ubukene. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza uri Bujumbura mu Burundi adufitiye iyi nkuru.
Ico cegeranyo c'igisata ca ONU kijeje uterambere ku isi PNUD cerekana ko myaka 25 iheze Uburundi bwagumye buri mu bihugu bitanu vya mbere bikenye kurusha ibindi ku isi. Urugero rw'ubutunzi n'iterambere vyerekanwa mu vyegeranyo vya PNUD kuva mu 1990 vyama vyisunga ibintu bitari bike, harimwo amafaranga abantu binjiza ku mwaka, urugero abanyagihugu bashira abana babo mu mashure n'amahirwe bafise yo gushobora kuja kwivuza. Abahinga ba PNUD bemeza ko ibi bituma hatangwa igicapo kibereye mu vyagezwe ko n'ivyokorwa aho gufatira gusa ku mafaranga umunyagihugu yinjiza muri rusangi ku mwaka nk'uko abahinga mu vyerekeye ubutunzi bakunze kubikora. Arthur Rushemeza, umuhinga wa PNUD ku rwego rw'u Burundi, asigura ko iki gihugu kiri mu vyambere bikenye ku isi no mu karere. Aratanga uturorero.
Icambere nuko nk'ubukene bukiri bwinshi nk'abantu bakenye cyane ibyigwa biheruka birekana yuko Abarundi babiri kuri batatu bari mu bukene bunini cyane, kandi naho twateye imbere mu byerekeye amagara y'abavyeyi, amagara y'abana bakiri batoya, birerekana yuko Uburundi bukiri inyuma byerekeye urunganwe mu bihugu byo muri Afrika iri munsi ya Sahara. Turacari inyuma.
Kugira ngo Burundi buve inyuma, Rushemeza atubwira bimwe mu byokorwa.
Imigambi n'ubwikora muri byinshi batibagiye no kufasha umunyagihugu kugira ashobore kuraba iterambere giwe. Iyo rapo iravuga yuko guteza imbere ya demokrasi, societe civile igatera imbere, gushobora kuraba ibintu bitagenda neza ikabishira imbere bwa biciriye mu biganiro, amapolitike yo gufasha abatishoboye imwe bita politique protection sociale mu gifaransa, cyangwa kurinda impanuka zishobora gushika nk'ibi bita katastrofe naturelle ishobora gutuma inzara itera gusumba ibyo byose, akaba amapolitike atumya umuntu yitanga ibyo byose ashakamye ingene avyifatamo bibaye ndagurika vyiye usanga bitera isi ugasanga birunyuye nk'ubukene bubaye bwinshi, ingya zirabuze. Novuga yuko ari bisata vyinshi byo guteza imbere kimwe ivyereka agateka kazema na muntu ubutungane, guteza imbere ubutunzi kugira abantu bose baronke akazi, abantu bose baronke kibabeshaho.
Mu kurindira kwizo vyifuzo bishitswa, leta ihamagarira abegwa n'iterambere ry'abanyagihugu bose gufatira kuri iyi raporo mu guhindura ibintu. Jean Bosco Ntayimpera, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari ibereye.
J'invite donc toutes les parties prenantes au développement du Burundi, notamment les représentants du Parlement.
Agira ati, mpamagariye rero imigwi yose yegwa n'iterambere ry'u Burundi, nk'abashinga amateka n'abakenguza amateka, intumwa za leta, amashyirahamwe yigenga, abikorera utwabo n'abashakashatsi, kugira iyabi raporo kugira ngo bimbike mu mikenyuro n'ingingo zotuma haba iterambere ridakumira no gukomeza amapolitike yo gusaba uburyo muri kazoza. Rushemeza na waragaruka ku kindi kintu nyamukuru afata ingingo bakwiye kwihutira.
Icambere cambere ni kugira amapolitike yegereye abakenye gusumba abandi. Icambere murumva yuko ifo kumenya abo bantu bakenye gusumba abandi canke bakumiriwe bafise ingorane zabo, tukamenya abari bo, hama imigambi ikaca cane cane imigambi itera imbere ihera kurabo. Abantu turazi ko abantu benshi bari mu mihana, mu burimyi, imigambi itegerezwa kuraba ingene abo bantu botera imbere kandi bagatera imbere bimwe badasubira inyuma, biguma bibandanya bakinjira mu marezo masirikuri y'ubutunzi bagashaka gukorana n'andi mashira hamwe umwe wese ahari akaronka ikibeshaho umuryango wiwe
hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikiganiro cya pinide cyerekana ko urugero rw'iterambere n'ubutunzi ku isi rwongerekanye ariko ko mu Burundi rwagumye mu cyicaro cyo hasi Faible Development yime mu Gifaransa. Icyo cyegeranyo kivuga kandi ko ku isi nubwo abantu bakomeje kuba mu bukene igice kimwe gusa ku ijana cy'abakire bahebuje bizizi ubutunzi bw'isi ku bice mirongo ine na bitandatu ku ijana. Eroje Burika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje, urakoze kuri inkuru. Mu gihugu cy'u Burundi nta tegeko rihari ryo kurinda ibiza no gutabara aho byageze. Igipolisi kijejwe gukumira ibiza cyakoresheje amahugurwa kuri wa kabiri hagamijwe kubikangurira abategura amategeko ngo icyo kibazo nacyo bazakizirikane. Mugenzi wacu uri Bujumbura mu Burundi, Fidelite Ishatse, adufitiye iyi nkuru.
Mu myaka itatu iheze Burundi bwarahuye n'ibiza bitandukanye aho bifatiye kuhindagurika ry'ibihe yamara ibikorwa bijyanye no gukinga impanuka hamwe no gutabara abahuye n'ibyo biza biracafise intambamyi. Imwe muri izo ntambamyi ifatiye ku mategeko. Komisiyo do polisi ntema ko Antoine arongoye igipolisi cyo gukinga impanuka mu Burundi.
Ibyo gukinga ibiza ngaye murazi gushika uno munsi nta niteko tugira rijejwe ibyo gukinga ibiza cyangwa gutabara aho byashikiye ngo leta kwifise ubushaka niba ko izo budushoboza. Icambere mu mugabo no uvuga twise saba nuko yoshaho iryo tegeko rigenga ibyo bintu byo gukinga ibiza.
Mu ruganda igipolisi kijeje gukinga impanuka cyatunganije kuri uno wa kabiri abashinga amateka n'akenguza amateka bari bisabye ku ruganda basaba kwitwararika icyo kibazo na ryo bageje gutora amategeko mu gihugu ngo kaba nkako abashinga amateka n'abakenguza amateka bitavye ubu ruganda mu ijambo bashikirije bimeze ko igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi gihura n'impanuka zitari nke. Bernard Ndayisenga yavuze ku izina ry'abashinga amateka n'abakenguza amateka.
U Burundi bwarahuye n'ibizana cyane cyane isenyagurika ry'imisozi n'imyinzurira ikaze cyane. Ibintu byaduka mu gisagara nayo ne irafise ingaruka mbi nyinshi mu Burundi. Ibyo rero nabyo none biraraje ishinga inama nshinga amateka y'u Burundi. Iyo nama nshinga amateka itegerezwa kwihweza icokorwa kugira koko tube ijisho ry'abanyagihugu mu gukinga ibiza.
Muri izo mpanuka izijyanye n'indagurika ry'ibihe zabaye ku magenekezo ya cyenda na cumi ukwezi kwa kabiri mwaka wa cumi na kane aho imvura y'isegenya yahitanye abantu n'ibintu mu mazone yo muri ako gisagara cya Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura abenshi bakunda kwita Bujumbura Rurale. Aho rero abantu barenga mirongo itandatu n'indwi barasize ubuzima, abashika ibihumbi mirongo ibiri barabura uburaro, amazu arenga igihumbi arahenuka. Iruhande y'impanuka zijyanye n'ihindagurika ry'ibihe twavuga imiriro ikunda kwiyadukiza tukagaruka ku baturiye soko muri ya Bujumbura kwikizwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Hihwejwe izo mpanuka n'ibikorwa by'ubutabazi biheze bigakorwa biragaragara yuko muri ibyo bikorwa ataburyo bukwiye buba burimwo. Nk'akarorero nk'igisoko nkuru ya Bujumbura yari kwirasha vyarabonetse yuko igipolisi gikinga impanuka ataburyo bukwiye bwo kuzimya cyari gifise aho indege yavuye mu gihugu cy'u Rwanda ariyo yaje gufasha kuzimya. Hagati aho mu kwezi guheze kwa gatandatu igihe umuriro wiyadukiza mu nzu y'ubudandaji hagati mu gisagara cya Bujumbura benshi bita kwa Ndayizamba, naho nyene vyarabonetse yuko igipolisi gikinga impanuka atabikoresho bikwiye gifise byo kuzimya umuriro. Icyo gihe abatabazi nta mpuzu zirinda umucanwa bari bambaye, uwari yambaye ipantaro wasanga atashati afise, uwambaye ishati nawe ugasanga nta pantaro canke ibirato afise. Ikiragiwe coco ni vya bikofero bikingira abatabazi hamwe na ya macupa abarimwo impwemu akoreshwa mu gihe cy'umucanwa. Aho rero ugereranije n'ibindi bisata by'igipolisi biri mu Burundi tukavuga nk'igipolisi gikingira inzego api hamwe n'igipolisi gikinga iby'imigumuko, igisata cy'igipolisi kijeje gukinga impanuka kiri mu bironswa uburyo buke. Ntema ko Antoine arongoye icyo gipolisi asaba yuko uburyo bakoresha bwo kongerezwa
terakamo abadukurira abadutwara kugira ngo umuntu yibankanye uburyo busumbirije nk'amakamyo afise ingazi umuntu hagize igishika umuntu ashoboye kuduga ku ngazi yihuta kwiza imodoka nyene ashoboye kuzimya mu magorofa maremare.
Hagati aho bamwe mu banyagihugu bahuye n'ihindagurika ry'ibihe aho imvura y'isegenya zatwaye ibyabo gushika no mango ntibaronka aho bakika umusaya. Abo banyagihugu bakaba bamaze ikiringo cy'umwaka n'igice urenga baba mu mahema i Bujumbura. Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Guverinoma y'Uburundi yasabye abayobozi b'inzego za leta korohereza abanyamakuru bashaka inkuru. Cyakora yanasabye abanyamakuru gukora akazi kabo bisunze amategeko ku neza abanyagihugu n'igihugu. Minisitiri w'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru amaposita n'itumanaho yabivugiye mu ntara ya Kirundo mu nama yabaye ku wa kane ushize yo kumenyekanisha politiki ya leta no yo guhanahana amakuru. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yarahari.
Kumenyekanisha politiki ya leta yo guhanahana amakuru niyo ntumbero y'inama yahuje kuri uwa wa kane abamenyesha makuru n'abajejwe intwaro bo mu ntara z'uburaruko ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Kubwo ubushikiranganji bwo kumenyesha makuru amaposita n'itumatuma nako bwateguye iyo nama, Nestori Bankumukunzi aburongoye avuga ko intumbero ari kugarukana icuka kiza hagati y'iyo migwi ibiri.
Twabasavye kandi ko abo barongoye abandi mu ntwaro bogerageza bakegera abamenyesha makuru bakavugana kugira ngo bafashanye gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu n'abene igihugu. Izo rero kugira bikunde bobonana bakavugana atakwinubana, kuko murabizi ibyo twaciyemo mu myaka y'2014 mbere na 15 byatumye abamenyesha makuru n'abarongoye intwaro hirya no hino batarabana neza kubera bamwe n'abandi baragiranya ibica nk'ibindi. Ibyo rero twasanze tubigumamwo tubabwira tuti iyo migwi ibiri ari nayo ifise uruhara rukomeye mu gusubiza abarundi hamwe mbere na cyane cyane mu bihe twimirije by'amatora kugira ngo bashobore gukorana.
Abamenyesha makuru basabwa gukora umwuga wabo hakurikijwe amategeko mu ntumbero yo gukora neza kuneza y'abanyagihugu n'igihugu. Abamenyesha makuru basabwa gushyira imbere inkuru zifasha abanyagihugu gutora inyishu z'ibibazo bibahanze. Gusumba byose, umushikiranganji Nestori Bankumukunzi asaba abamenyesha makuru guherekeza imigambi ibiri ya leta.
Twabasabye dushimitse ko bokurikiza boshigikira ibikorwa bijanye na wa mugwi wo kumenya ukuri n'ukurikuriranira, mukaba muzi yuko ugeze aho abamenyesha makuru bawushigikira. Twari tumaze kubisaba kandi n'ubu twabisubiyemo kugira ngo bafashe mu ntumbero yuko uwo mugwi woshobora kurangura imirimo wahawe ku neza y'igihugu, ku neza y'abenegihugu. Twabasabye kandi ko woshigikira wa mugambi w'ibiganiro bihuza abarundi kugira ngo uwo mugambi utere imbere.
Abamenyesha makuru batahanye umwizero w'uko bagiye gukorana neza n'abajejwe intwaro.
Ni byiza mwaduhuje, bibaze yuko hari icyo bizohindura. Ahari twagira dusabe ko rimwe na rimwe hari igihe abantu turaserukira abandi, mugabo ugasanga oho tu ono rampa konte y'ibyo twagiyemo. Nkibaza nti cyo bari no mu bituma usanga no mwizya communication usanga hari hagahaze hagati ya bamwe n'abandi. Nibaza uko hoba kubwirana iyo byavuye mu manama nk'aya, umuntu akamenya mbega impanuro twatekerewe ni izihe.
Abajejwe intwaro bemeye gutanga inkuru kenshi gashoboka.
Ibyo barashobora yitse mugira ubwoba turi kumwe ashaye ndabane nko twadukorana kandi aziko mukayanzi wacu kona neza.
Abamenyesha makuru bashikirije ibibazo by'uburyo bw'ibikoresho no kwiyunguruza. Umushikiranganji arabaye igisata cyo kumenyesha makuru Nestori Bankumukunzi avuga ko hakiriho ikibazo cy'uburyo mu ntumbero yo korohereza umwuga wo kumenyesha amakuru. Umushikiranganji Nestori Bankumukunzi yamenyesheje ko kuva ubu ibikoresho bigenewe umwuga wo kumenyesha makuru bizokwinjira mu gihugu bitarishye ikori. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri amakuru yibanda ku Burundi, Leta y'u Burundi imaze igihe ihamagarira Abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye gutahuka, cyane cyane abari mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Hari abatangiye kubyitabira, ubu barimo kugenda biyandikisha ku rutonde rw'abifuza gufashwa gutahuka. Bavuga ko ahanini babiterwa n'inzara n'ubuzima bubi babayemo. Leta y'u Burundi yabaye iteguye ite kwakira izo mpunzi. Nibyo mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriyeho mu kanya gashize mu kiganiro muri Isanga na Bwana Terence Ntahiraja, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Burundi.
Murakoze cyane, nagira mbwire nyakomeshe makuru ariko yatubwiga bose yuko Leta yiteguriye kuva kera kwakira bene wacu bahunguka. Ingingo ya mbere yafashwe kuva bene wacu bagitangira guhunga ni kuva ku bahunze vuba mu 2015, aho nyine cyo mukuru yagiye avuga ati yatanze itegeko ati ntihagire itongo ry'umuntu yahunze cyangwa ibintu byiwe byibwa n'abandi bantu cyangwa agira abatubigarurira. Kubera iki? Kubera ko ingwara zageze mu Burundi abantu bagahunga, bamwe bahengera abandi bahunze, abandi bafate matongo, abandi mu mazi. Ariko kuko hari imanza zikomeye cyane zirimo iyo mu gihe cy'Isenete bimena yasema idasanzwe. Kubera iyo mbonero byaratworoheye. Ubu tuvugana murabizi yuko gushyira kwigeza ijana na 2016 hari hamaze gutahuka abantu abandi bana 1,000 n'abantu 25. Ubu rero kubera ko kuva mu kwezi kwa mbere mu mwaka 2020 gushika ubu tuvugana hamaze gutahuka abarenga 156,000. Sinzi na bitanu rero bizo tugora kwakira, nagira ngo rero ndende yewe cyane kuba bari muri Tanzania kandi bakengerekire bagiye gutahuka. Ubutwa bwo kwitegura murabizi yuko iyo dutahukana impunzi zirimo ibintu bya Tanzania ziza mu buryo bwo ku mugaragaro, hariho inzu imwe yo kwinjira yategekanijwe iri muri komine Mabanda zone Gitara mu ntara ya Makamba. Aho hari amaze kubakwa inyubakwa twakiriramo abagishika, hanyuma byose bitari nke bakandikwa n'abarara bagasubira no kwinaharara, hanyuma bamaze kwandikwa bakayoswa ibyangombwa n'imfashanyo, maze dusabikanije n'abadufasha ahantu dushaka impunzi bakunga hasi bikorera mu Burundi gushyiramo ERC bitanga amamodoka ari kuzo bajyana iyo batahe iwabo makomine bagaca bajyanwa iwabo batekerewe imirizo yamaza iminsi ariko irafungura. Twabiteguye rero
ego n'abaciriyemo ayo mashirahamwe bifatanyije na Leta mu gufasha abo banyagihugu, nk'uko mwarimu yabivuze, abo banyagihugu bafise amazu yabo n'amatongo yabo bashobora kuzoshikiramo, izo mfungurwa bashobora kuzobafashisha bagishika zingana gute muri iki gihe mwiteguye kuzobashikiriza imfungurwa zingana gute?
Murakoze cyane. Nagiye barahumurize numva yuko abarenga 100,000 baza bari mu gihugu kandi bameze neza. Aha ndaguhaye akariro gusa ku ntara nkeya kuva mu kwezi kwa mbere gushika iyo bageze kugera mu kwezi kwa gatatu k'umwaka, mu rugi haje abantu 332, i Makamba 9,362, Rumonge 12,000, Kirundo abantu 22,000, Cibitoke n'abandi benshi. Rero ingene bigenda hasere iyo atari bajya bizanye, hari ibyo bita hotezonte yo kuvuga abantu bagira repatrie spontane, ni ukuvuga baje bakasigenje bakaza gutyo nyine aho Leta hari n'icyo yimenya mugari gahuza tukagerageza kubafasha mu bintu bishobora kuronka. Ariko nk'abo baba bantu mu rutonde haweza hakicara wa mu bita komite tripartite ugaharirwa neza indi mibaga bisa cyane kuronka umwe wese baharura ku mwana kuva ku ruyoya udoro ibiharuro tuvugiye nayo turi kumwe nabo ntasere niho dore tukamenya ibiharuro kanaka nk'ubu ni guha akarorero ibyo bundi bitaro mu bitanga niba gusohoka bagutahuka. Hanyuma bari muri Kongo mugira nkwishye uko ibyo bundi umuntu yahera twatirije urugendo hagomba kuza imiryango muri itariki ya 2023 yari nk'abantu barengeje 18 hanyuma babaze kumva yuko yabira bakije neza baduhaye amakuru yuko abandi bakirasa kwiyandikisha ngo baze ari benshi basaba imbibizo yuko batahuka kugira ngo baze ari benshi mucyari cyari benshi bacamo tuvuga ibyo bagira bakije n'uburyo bwategekanijwe ibyo rero yabyanditse kandi yibwi kandi ndetse n'imbere yuko bava iyo bari hasi radi ko ku isi ari imwe baravugana bagaheza bakayiyabwira ubu rero kugira ngo intero nyamukuru ibyo batekerera bifatwe hamaze kuba inama nyabitatu ubusanzwe bashaka gutwara igiharuro niko twatubwiye kuzerekeye muri Congo yari inama y'abantu bakeya nimunyereze nta gitangaza neza ariko icyo integuro yo kubakira yafashe yo tegekanijwe yo kubajyana iwabo yategekanijwe gusa umuryango wayo zose yategekanijwe reka be nabo inzabo ziba zaranonekaye leta yiteguye kugira ngo ishobore kuyagurira amabati n'ibindi kugira ngo bashobore kubaka.
Ego hari ikibazo cyaba ariko bariyumvira muri iki gihe ati ni kuki impunzi ziko zirataha ku bwinshi ni kuki muri aka kanya hari abariko bariyandikisha nkuko mwavyumvise mu nkuru ya mugenzi wacu muri Tanzania Pierre Claver niyo nkuru zimwe mu mpunzi ziridoga ko mwarungitse leta y'u Burundi yarungitse abantu mu makambi gutanga inyigisho zo guhimiriza abandi gutaha ivyo mwo bivuga ko iki harabo muba mwararungitse guhamagarira abandi gutahuka kumbure no kunguvu
ni akubi cyane ibyo nivugo z'abantu kumbure bari basaba batse umutima wahari iyo ari barayigishije na bihungu bagumye bahunga berekane ko hatari amahoro ibyo nyina byari ndi bongere ibyo bihari bo babesha by'ibihungu kandi atari byo ngira ngo twatuzwa ngo ndi ya Amerika bukagira ngo tikumbure ngira ngo nububeshi mwari mukenye icyo cyo wa Tanzania na Burundi na mashinire bira bigarutse ko ibyo ni cyabe frema bishise ni kuvuga bakafata hariya muri mashinire zabo bakoranye kuri ibintu by'akazi kugira ngo ibyo bihari baro bifasha nyinshi byo akazi bakabwiye ko bitari gahunda n'umuntu umwe afite ubutumwa na token bw'imiryango abantu batatu mu 8-10 ugasanga umuntu arimo nk'abantu 50 ibyo turazi ko babikora ko twarabaye impunzi kandi twarabibona hanyuma rero ibyo nagira ngo ari igituma abantu benshi bari kubasaba gutaha ku nyungu y'ubushishi biragaragara kandi bigize no bikubara nyinshi abyumvikane ubona yuko ibijyanye bihuza abarundi abantu benshi mu guhunga bahunga ubwoba bagerageje politiki y'abibanze hanyuma iyo batuye bajyana barahabonye hanyuma isi yose yaravuga ikintu nyabona nyabona barimo bicaye mu ganiro leta ifatiye iya mbere ishyiraho umugwi w'igihugu irumviza abarundi baraha n'abari mu bihano bari hanze batari yacu icegeranyo carabaye kugira ngo ibintu bigende neza hariyo n'ibiganiro ngaho muri Tanzania byatanze intambwe ikomeye ariko n'ibiri ku musozi rero bikugenda neza hariyo ikibazo cy'umutekano bavuga ari kinini muraze kwimura iby'umutekano ya ONU yemeye hirutse kwemeza yuko mu Burundi ari byo kwimura umutekano n'amahoro icyo ni ikintu gikomeye cyane icyo gituma yabahashimye cyangwa abandi bantu batubwira urwitwazo uko wera abarundi imidongo bagomba gutaha burya ishyirahamwe rya Burundi rimaze kwerekana ikavuga yuko by'ukuri mu Burundi hari amahoro none ubu ndasigaye kuyabona yoba ari nyinshi ubundi bwitwazo abarundi rero ndabakeje cyane kandi ndabakeje ntamagarira n'abandi bagiye kukubuzima bw'ubuhunzi urabishi nkuko bari kubariye n'amagorwa ntanaza kugira ngo umunezero mu ari hundi kuko cyane narabibaye inshuro kanyi
kuri ico nyene mushinga ntahe hariho umunyagihugu mwikambi impunzi muri Tanzania muri jya nkuru nyene yavuze ati kuri we ico yahunze ntikiravaho arasigura yuko yofuma subira inyuma ari keziga hari n'abavuga muri yo kambi nyene yuko bidogera kubona impfungurwa zaragabanutse bakanavyo nyene bakanavyegeka kuri leta y'u Burundi bavuga yuko hari uruhara mufise mu kugabanuka kw'impfungurwa baronka byo mu bivuga kwiki bijanye n'impfungurwa zigenda zigabanuka
ayo ari n'abavuga kw'intambara ku isi zarenze ubwiye muri za Syria ubwiye hirya no hino muri Afrika muri Amerika kandi bavuga kenshi kuri Amerika mu makuru atandukanye bavuga abantu bagomba guhungamirwa nabi nubwo ni leta y'u Burundi imana ihagucurangira kuko turi mu mahoro ibyo rero bituma zafashwe muri ONU bitangwa ibyo kubera ivuga izabaye nyinshi ubuye hajya Pakistani ukagenda hariya muri za Syria ukagenda hariya muri ibindi bihugu bitandukanye ntaraziko ziraba abimukira n'ibindi uriyayeyiwe ni kuvuga rero n'ingombwa yuko yigije abantu bari bugiye bose babaye benshi si abarundi barahimitabira bamwe batagomba gutambuka kandi hariho n'amahoro cyangwa aho induta bituma bongerezwa ubuntu yabaye bugiye kugira ngo ishobore kugabanya ifungurwa isihari kandi ibyo bose iyo niyo nkuru ikigihe yabaye kubera intambara yo kugera ku hirya no hino ku isi ariko bitabaye n'iwacu bataha hari nagira nko bariye naho mu Burundi ntugomba hakaba nko mu paradiso nagira kubwiye yuko mu mpunzi atanga rimwe kandi abantu bahunze bose bemera gutaha kuko hari amahoro kuko baba bari kumwe bari gutana hari duhendane hariho abantu ba mbere koko bahunze afite ubwoba kubera amagambo yaranye politiki mu 2015 awuri mu wa mbere hariho abantu bagira kabiri bari barakoze ibibazo igihe makambi nyine yibuga ngo yindutajewe n'abandi yo kubagendera iyo murongozi w'intara ndabantu ngo batahe hariho umugambi wo kuzana ngaho muri Amerika muri ko muravugira ibya Amerika ibya Burundi abantu bari bamaze kumvira bakabyara ibibazo bitanga ama interview hanyuma jama kandi muri bazi kwerekana abantu bashyize ibintu 3 yahabwe yuko bakunguza igihugu cya Tanzania hafi se kuko bari bakoze gutaha umugambi urahagarikwa abenshi bakwiye kumva bavuga ati ikandi iriwe bacha bariruka ngo bayingire kwigira muri Amerika abo bari muri ayo makambi hariho n'ikindi cyacu tuziriyo hariho kuvuga amazina ngaha bavuye mu bundi n'ubundi abo Burundi hariho n'abantu baturutse ubushyo banatugira nabi abo usanga bahungira mu makambi yacitse ku icumu hariho n'umuntu abari ku gikiri aho yabuga asanga asa ko bibiri cyane hanyuma agaca ahunga akavuga ati mbega ndasubirayo ahanda kugize kuri Oriane Kandishaka yuko naho bizogenda gute intera n'interuka hatabaye ibintu byo kugira ngo hatubiza kugira ngo bugare hariho abantu bari gifite ibibazo byabo ikintu n'umutekano mu buryo mugabo ari nabo abandi gutaha ari nabo bakunda gufatira mbere mukoresha ku maradi n'ibyo makuru babesha ngo nta mutekano hari abo rero nagomba yuko abazoba hamatwi bazobadiza nago mu buryo kwatunzwa bose yuko Burundi yifuza gutahuka tuguhaye kandi mu gihe Burundi ifanye ko bizicacu kuko nta tongo watwabo aho bose bahunze vuba amatongo yabo n'ubu ipolitiki niyo kiraya cungeye inyuma yabo bamwe yareze yabuye kiyimbura ukuvuga yuko no kuri nini naje kandi mu mahano mutekano uwo niyo yaramaze kwemeza ko ari amahano mutekano n'akare ka Afrika y'ubwoko gusabaye yuko ndetse no muhuza mukuru w'iyo museveni yabo ati ndi bihano bafite kuvuga ngo ni narije ko nibigeho igihe naje kwa yabigenza yakahukiriye aje karate kazina umuntu atakashaka ariko ni mu wowe na yuko amahoro ya kandi mu gihe kandi ari mutaje giye ariko arabizi n'indi bategeje n'ibyo cyane bano
kino ni kiganiro gihe jambo abanywanye biradishwe rya Amerika reka nabo nyine twugurura ama telefone tubaha kajyo kuguterera duhere kuri Lionel ratwumva
yabumva
mwiriwe neza
mwiriwe
kibazo canke cyumviro
ikibazo ni cyumviro ngari kampere gukibazo
ego
none ko bahamagara abantu gutaha ngo umutekano warabonetse kwa tagihe bigeze babwira abarundi ngo bahunge yuko atamutekano hari yo numva umengo boreka umwe wese azico yahunze hama ni umwe wese hari niyumva atekane mu mutima akabona yuko yutaha ico yahunze akabona yuko ataka ikihari azoheva tayi kuko twibaza neza yuko atamuntu umwe aryoherwa no kwitwa impunzi kandi turazi ko n'ubuzima habaye umwe atari bwiza
leta n'umubyeyi nta gihugu na kimwe cyonezerwa abana bacyo bari mu mahanga nk'iyo bari leta kandi bari umubyeyi kuvuga ngo nireke kubabwira ahubwo iyo mvugo siyo na gatoya hanyuma kuvuga ngo bacyo bahunze niyo nimba yarahunze arabishyira hanze mu mutima wiwe nta muntu bahungura ku nguvu mugabo reka nk'umubyeyi yicuza guhamagarira abana bayo bagatahuka mu gihugu kugira ngo bacyubake ubyifuza wese gutaha agataha atawe umuturi biti atawe umubyeyi gutaha nico ni umwishyo nk'abagabo benshi nyine no kuvuga kuvuga yavuze kandi biratomoye
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa ibyo urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha naha bihumurije tukaba tuboneye hakanya ko kubashimira mwese kwa mwateza amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Suleiman Tarabole yarafatanije na Saida Hamdun na Fatuma Karara Arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mukomeze rero mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.